Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Signorine Nijimbere.
Isango ni ry'amakuru mu Kirundi yo kuri no wa kabiri genekezo rya gatandatu ruheshe umwaka wa 2023 mwaramutse canke mwiriwe mwebwe mwese muduteza amatwi hariyo inzamba gateka kawe ano makuru tuyahera ku ngingo nkuru nkuru nazo akaba ari zizikurikira. Umugambwe Senere uherutse gufatirwa ingingo yo kudahirahira ngo ukurikize ivyavuye mu makoraniro yawo yabaye ku magenekezo ya 12:30 ndamukiza uno mwaka. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwagiriza uyo mugambwe kudakurikiza amategeko, ivyo bikaba vyiyamirizwa na Agathon Rwasa awurongoye. Ineguro y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha muri uno mwaka wa 2023 ushira umwaka wa 2024 risabwa gushigwa ahabona vuba bwango kugira gigwe hakiri kare. Ivyo vyashikirijwe na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru. Iryo shirahamwe ryitaho bijanye n'ubutunzi ribona ko ivyo vyotuma imigambi ya leta isigurwa neza n'abashikiranganji umwe wese mu bisata ajejwe. Nayo badandaza ntibarekuriwe kurangura ibidandazwa mu ntara z'igihugu ataruhusha rwanditse bahabwa na buramatari w'intara. Ivyo bikaba vyavuye mu nama umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu yagirishije ba buramatari. Ido ni ido ni murano makuru sangwe kazi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ano makuru tuyahere muri politiki. Ingingo zose zafashwe n'umugambwe CNL mu manama abira heruka zarafushwe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere ridakumira. Ayo manama yari yabaye ku magenekerezo ya 12:30 ndamukiza uno mwaka ngo yabaye hahonyanzwa amategeko ngenderwa ko y'umugambwe CNL hamwe n'ibwirizwa shingiro. Ivyo bikaba biri mu ikete umushikiranganje Martin Iteretse aheruka kwandikira umukuru w'umugambwe CNL. Iyi nkuru tuyibaze Edi Claude nini nahazwe.
Amakosa aneni yagirizwa umugambwe CNL mu manama abiri yatunganije ku magenekerezo ya 12:30 z'ukwezi kwa kane uno mwaka nkuko iryo kete ribivuga. Ikosa rya mbere ngo ntihabanje gukoreshwa amanama aha ijambo abanyamugambwe kugira ngo bashikirize ibyumviro byabo imbere yuko amanama aba ku rwego rw'igihugu. Ubwo bushikiranganji buvuga ko atavyegeranyo by'ayo manama bwigeze bubona. Ivyo ngo bikaba biciye kubiri n'ingingo ya 52 y'amategeko agenga umugambwe CNL. Ikosa rya kabiri ngo ni ukudatanga urutonde rw'ivyizwe muri ayo manama hamwe n'icegeranyo cayo. Ivyo navyo bigahonyanga ingingo za 41, 51 na 65 z'itegeko rigenga uwo mugambwe. Ikosa rya gatatu ngo umugambwe CNL ntiwigeze utanga amategeko nyezina agenga abanywanyi bawo, ivyo bita reglement intérieur mu kinyamazuru, kandi ari ntabanduka kuyashikiriza mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Ikosa rya kane ari naryo rya nyuma ngo kubera atarutonde rw'abitavye ayo manama kwatanzwe ngo nta na kimwe cerekana ko ibitigiri byari bikwiye kugira ngo ayo manama abe bikurikije amategeko. Ivyo byose rero ngo nivyo byatumye umushikiranganji Martino Niteretse yandikira Agathon Rwasa arongoye umugambwe CNL urwandiko rugwiza n'ubusa ingingo zose zafatiwe muri ayo manama abiri.
Urakoze Di Claude nini nahazwe umugambwe CNL nta caha na kimwe wakoze kugira ufatigwe ingingo z'uko ho hagarikwa ibikorwa byawo. Ivyo bishikirizwa n'umushingamateka Agathon Rwasa arongoye umugambwe CNL ni mu nyuma yaho umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yandikiye umukuru wo mugambwe amumenyesha ko ibikorwa byavuye mu makoraniro yo kuwa 12:4 no kuwa 30 ndamukiza umwaka wa 2023 bitemewe n'ubwo bushikiranganji. Agathon Rwasa aratangazwa n'uko umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yivuguruza mu gufata ingingo na yariwe yatanze impusha kuri ayo masango uko ari abiri akongera akanamenyeshwa ivyavuyemo. Ivyo akaba yabivugiye kuri radio Isanganiro ni mumwumvirize.
Twaramwandikiye tumusobanurira ibintu uko vyifashe aguma kuri rya jambo ahubwo akacarenza n'urugero ngo ibikorwa by'umugambwe byose arabihagaritse mu gihe umugambwe atacaha na kimwe wakoze uravye amategeko y'igihugu imvuzo umutekano wande aha bona hari ngorane ni none abo bantu bari bahari ikoraniro ryo kuwa 12 ukwezi kwa gatatu ntibari bahari ntibanaterereye n'ibyumviro kandi bigafatirwa ko igashirwa mu ngingo zapfunditswe ubu acashijyemeranya nabo ngo ntibavyemera kandi babigize mu ruhara agacavuga ngo umutekano uwe mutekano hari numwe ntibagenda uko bashaka hari numuntu numwe afite amakenga muri ibyo cyeke ko banyatsa abanjungira umutekano bitwaje ibyo nyene wumba aha ingorane ari hanyuma ikindi nacu wenye narivuguruza ikoraniro kaminuza y'itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu niwe yatuhaye uburenganzira bwo kurikora yari kubona yuko ridakwije amategeko akarirekura hanyuma rimaze kuba naramwandikiye ndamumenyesha programme twipfuza kurangura mu buryo bwo kuja gusigurira abanywanyi nabandi bose kuko si ibintu twakorera ahantu hinyegeje twabikorera ku kibuga ibijanye n'ibwirizwa byo kwa 16 ukwezi kwa gatatu risubiramwo ibihingo y'u Burundi ivyo yari kubazi ko atari byo akareka ivyo bikorwa bikaba mu mihingo yose itanu mishasha
agatondwa sa arongwe mugambwe CNL kuri iyo nkuru nyene ngo niko bisanzwe bigenda mu gihe abahimirije amatora ubushikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu buca butangura kuburabuza ibikorwa by'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ku gashovi no mu rwengezo arongwe mugambwe PDG gamibanga ivyo leta ngo bikora mu guhungabanya uwo mugambwe CNL wa gatondwa sa kuko bimaze kugaragara ko uwo mugambwe ushobora kuba waratsindiye amatora hitiye shovi no mu ngezo avuga ko ugushaka gusambura CNL ahubwo ari byo biwuha ingufu gusumvya tumukurikire
tubifata muri PD ubwo ubutegetsi bwa CNDD ufise kubera buzi ingufu abanyagihugu bari nyuma ya gwasa agato tubifata ubwo ufise kuko uno munsi bazi ko kirazina mu Burundi ashaka impinduka mu Burundi kirazina mu Burundi ashaka kuvuga yuko abanywanyi basemerere barimo abanywanyi ba UPD barimo abanywanyi ba MS barimo abanywanyi ba CNDD barimo n'abandi barundi benshi igitege kitazwi batari no migambi ariko bashaka ko igihugu cyacu taba igihindutse biciye mu matora y'imigice iyo nyifato ya CNDD ni nyifato yahereye ndetse no muri CNDD ku bwayo ikija ikitarukira no ku yindi migambi IPD twarabonye turashikirwa aho barabikoreye nini imigambi ikomeye cyane barayikoreye na UCMG ariko CNDD ihitamwo guhindura izina ariko idahinduye ivyiyumviro idahinduye abanyagihugu inyuma y'ibyo bintu harimo ubwoba budasanzwe bw'ugutsindwa amatora harimo ubwoba budasanzwe bw'uko ejo amani bakoreye abarundi ibibi byose ubwicanyi ubusuma n'ubwambuzi bakoreye abarundi bazobibazwa kuko seneviya tsinda ama abanyagihugu bakagira amahirwe ko rwasa yemanga kuko hari gutsinda n'ukwemanga twarabibonye ariko ubukunye twibaza ko azokwemanga iyo umuntu abona ko atakindi yakoze ku isi atari kibi biramugora kugira garuke asahinda basi ko abamabona yuko Imana itazokwigira imuharira naba rero badede bagira bati twebwe none hari icyo tugitiza
mumenya ko haheze indwi hafi zibiri umukuru w'umugambwe muri zone ya Gihungwe commune Gihanga mu ntara y'Ububanza abujije ku mugaragaro abanywanyi ba CNDD-FDD gupangisha inzu umugambwe CNL akabagabisha ko uzobirenga ko azoheza akimenya ku ngaruka zishobora kumushikira
inzamba
hagiye inzamba gateka kawe turabandanye nano makuru umushikiranganje w'intwaro ya hagati mu gihugu Martin Iteretse amenyesha ko abantu bose bifuza kurangura ibifungurwa mu ntara babijana handi bazobanza kwaka uruhusha babura amatari b'intara bagiye kuranguriramo ivyo umushikiranganje w'intwaro ya hagati mu gihugu akaba yabivuze mu nama yagiranye na babura amatari kuri uno wa kabiri imbonyamukuru akaba ngo ari gushaka kumenya umwimbu wabonetse mu gihugu no gukinga kugira ntihagire abikikamukiza bashore uyo mwimbu hanze bitajwi kuri kiri umushikiranganje Martin Iteretse
bibizogenda gutereye umudandaza wese akeneye kurangura yawe umuceri ibiharage ibyo biyoba amasaka n'ibindi acagenda kwabura amatari w'intara akukira akamwaka uruhusha uruhusha arumuha gute arandika ikete akavuga ati ngiye kurangura ibiharage fate mu kibuga bingana kunuku sisi modoka imezu kunuku ni izo viza nandu kuferi na haka mkulu kisakara cha Bujumbura abo nye koko kuo munharumu dandaz mkwala na shawa kuhita wa dandaz wa taba dandaz akacha amushirako ikashe akamwe mera kuri kwa rukara tasinye na mwishu la kurundi kuri kwa rukara tasinye achamushirako ako akamwe merera agacha genda ya geye kuitora na fuza karoko mkirundo achiteho nao kura matari wa mkirundo acha nawe amushirako ikashe na sinyatiri ukwemerako agenda kujekera ibyo rero biraba abadandaza abaguri byo gufungura uko ni biro 200 biro 300 biro 400 eka rero umuntu ashaka kuba yifise akagura ibiri cyane cyangwa afise urubanza ibyo ntibimura tushaka gushaka tushaka kumenya umwimbu dufise mu gihugu kungena ngana ubwa kabiri dukeneye gukingira umwimbu wacu kugira ntagira basubira kuducamo mu cyamu cyahumye tusange bawujanye mu mahanga bitabizi
ubujanye no butunzi nyene intego nshasha y'amafaranga azokoreshwa na leta mu mwaka wa 2023 ushira uwa 2024 yosohoka hakiri kare hakaboneka n'icegeranyo cerekana uko ubutunzi bw'igihugu bwifasha byashikirijwe kuri uyu wa kabiri na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parfum rikangurira abarundi guhindura ingendo ni mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku bijanye n'itunganywa ry'amafaranga leta ikoresha kubwiwe ngo izo byofasha abarundi gutanga intererano mu guteza imbere ubutunzi bw'igihugu kurikira
Parade ase dusanga hariho inkingi ikomeye cyane bw'ijumbiro kije mu ngiro ni inkingi yerekeye gutunganya neza iby'amafaranga ya leta ikoresha y'igihugu bije cyo bita mu France gouvernance budgétaire tubigarutse kubera ubu mu kwezi kwa gatandatu ni ukwezi kwa nyuma ko gusezera integura amafaranga leta urikoresha ya 2022 ishya 2023 agira hatangura integuro nshasha ya 2023 ishira 2024 iyi rero ya 2023 ishira 2024 ni nkayo ya mbere izo bibaye icyo cibugo iyo ntumbero umukuru w'igihugu yashize imbere kandi twese twemeye twashigikiye itawe no kuvuga rero no kura bati none ibyo biriko biravugwa twayibozera mu mafaranga y'igikoresha tutabibonye none so ibyo bivariwa gute Jituma rero tuvuga tuti iyi nteguro y'amafaranga leta izokoresha kuva 2023 kugeza 2024 yuzana na tuno kwita imere nouvelle umwuka mushasha izi nteguro leta z'amafaranga leta ikoresha zo zirasohoka kare iyo nteguro yabwiriza kuba yarasohotse guhera ko mu kwezi kwa gatatu kwa kane n'icegeranyo cyerekana ingene ubutunzi bw'igihugu bwifashe muri rusange tukabibona iyo ntego isohotse kare ituma abarundi nabo nyene bazabagira icyo bayivuze bakavuga bazo bashaka ko byuje imbere ibibazo by'igihugu amafaranga n'ayabo n'uburenganzira bwabo bwo kumenya ibigira bije imbere ibibagoye no kuzobisuzuma ibintu bya mungu nk'ubu iyo nteguro ushobora yuko ntirasohoka ku rwego rusanzwe ofisiye bw'abahandi ibisabwa guhera ko mu kwezi kwa gatatu kwa kane twatuza kwa TV kuko twayigira itushiramo ibyo cyo tubivuze ko mugabo ubunyi birasohoka nicyo kigaya cyerekana ubutunzi inyene bumeze nk'ikiraso
Faustin Ndikumana arongera agasigura ko bikenewe ko umushikiranganje umwe asigurira abarundi iby'ubushikiranganje arongoye bwiyemeje kurangura umwaka mu gisata kimwe kimwe cyose gutyo umwaka urangiye azoheza abazwe ahagejeje ibikorwa yiyemeje n'ubunyene dukurikire Faustin Ndikumana
turamenyeye bije kubona umushirangangi w'ije gasa leta yamaye wazaraza gusigura bije y'igihugu uharageza ho abashikirangangi babanza gutangura umwe wese ahari kuza kutubwira iyo mushirangangi bwe buzurangurira iki muri uyu myaka itatu ine uyu mwaka buzuturangurira iki abantu bakabikurikirana umushirangangi burimye n'ubworozi ni gute ko umushirangangi buzotera kugira amadovize yongere buzobikora gute uyu mwaka ni gute ushiranganje buzogwiza imbuto zirobanye ni gute ikibazo cy'umwavu ukunda kubura izogenda gute iby'amatongo ubushakashatsi bazofinansa gute umushyirangange uri nyine ubworozi naze atubariye tumutega amatwi twumve icazurangura niyibije ama tumurabire ku bikorwa umushyirangange w'amasoko nangangu natugira ubutari buzotera ibikimu mu kutuzanira amadovize muri iki turi turi nyine ubwo dufaje kuvuga mu byikaro umushirangange ubutari nashigi aya madovize tura giteguye kudoye kuderira gute aya matara kumacika ya marezo ashaje amatara mu gisagara yamaze acika natubwire aze muri bya twere kibizoranga uyu mwaka tubibone yimiye ya mabaraje atusigurire neza ati uyu mwaka umwaka twifuza yuko amazi mose azoyakwiye hanahana
Fosendi kumana akabarongo ishiramwe parseme akabari na hano duciye dusozerera ano makuru mwari ko meshikirizwa na Signorine Nijimbere ndabasezerenda bifuriza umugoro wa mwiza mwese naho ubutaha